ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Teka ntangere gusubira kubana namwe nshuti namwe bakunzi b'amakuru mutegurirwa n'uruganda yaga. Kaze mu makuru yacu no munsi makuru mugiye gusomerwa mu Kirundi na jewe ni Ninazwe Maria Karori. Igenekerezo rya 8 ntwarane n'umunsi mpunzi amakungu wahariwe umukenyezi. Uwo munsi ukaba uzohimbarizwa muri site y'impunzi ya Murongwe atari mu ikambi ya Rusenda. Abakenyezi bo mu ikambi ya Rusenda baza baramaze kumenyeshwa ko bazohimbariza uwo munsi mukuru Murongwe bifatanije na bagenzi babo. Niyo biruko abakenyezi bo mu ikambi ya Rusenda ntibabyakiriye neza. Bamwe muri bo bayaze na mugenzanje Pacifique Munezero. Tubumvirize.
Ego me turazi neza ko hariho umunsi mukuru w'abakenyezi. Mugabo uwo munsi mukuru w'abakenyezi naho uriho twebwe mu nkambi ya Rusenda ntabwo twabyakiriye neza kumva ko umunsi mukuru uzosubira kubera Murongwe. Turabye iminsi mikuru yose imaze kubera Murongwe ko Murongwe ariyo nkambi y'abagore Rusenda nayo ari iy'abagabo.
Abakenyezi bo mu Rusenda twakiriye nabi ko umunsi mukuru uzobera Murongwe. Mu mwaka uheze wabereye Murongwe twabona koko twanatwe abakenyezi bo mu Rusenda umunsi mukuru umwaka wabirenga mu Rusenda. Turasabye ko hasera icyo kibazo kiga kuko ni umubyeyi wa twese.
Abanyeshuri 1676 bo mu ikambi ya Rusenda nibo baronkejwe imyambaro y'ishuri mishasha n'ishyirahamwe Action Aid kuva ku igenekezo rya 2026 Ruhuma kugeza ku rya mbere Ntwarane. Iyindi myambaro ikaba yahawe abana batishoboye mu kibano cya Kereye Impunzi z'Abarundi. Ni inkuru twateguriwe na mugenzanje Munezero Yvette.
Ishyirahamwe rijejwe igisata cy'indero Action Aid ryaratanze imyambaro y'ishuri ku banyeshuri b'impunzi bo mu ikambi ya Rusenda ku mashure y'intango atandukanye kuva ku igenekerezo rya 2026 z'ukwa kabiri gushika ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2019. Amashure yafashijwe muri icyo kiringo ni ishure ritoya rya Zawadi, ishure ritoya rya Gatunguru hamwe n'ishure ritoya rya Kaunga. Kuva kuri uwa kane inyuma y'umutaga ishyirahamwe Action Aid niho ryatangura gutanga iyo myambaro ku ishure ritoya rya Kaunga rikaba ryahejeje ku munsi wa gatanu. Abanyeshuri bahawe iyo myambaro barashima icyo gikorwa.
Turashimiye ishyirahamwe yaduhaye uniforme, tukaba dusaba kandi ibazoze baraduha ku ntango w'umwaka.
Turashimye cyane kutuzanira uniforme, ibishobotse muze mutuzanira uniforme kare.
Tubamenyeshe ko igitigiri cy'abanyeshuri baronse iyo myambaro ari 176,076 ku banyeshuri 178,089 biga kuri iryo shure.
Iminsi indwi irarumanye atani majya amazi ritonya ku mabombo yo mu kibano cya Kereye Impunzi z'Abarundi zo mu Rusenda biturutse ku mirongo yazana amazi mwako gace yononekaye. Mu gukingira abanyarusenda indwara ziturutse ku isuku rike, ishyirahamwe ry'Abanyamerika Mercicor rishyira imiti yica imigera mu mazi avomwe mu nzuzi no mu biyaga. Ni inkuru twateguriwe na Yonatani Isaya dusomerwa mu Kirundi na Yvette Munezero.
Haje indwi ishyirahamwe Mercicor ritanguje ibikorwa nyuma y'ikena ry'amazi meza yibonekeza mu basangwa b'abakongomani bigatuma ajya kuvoma amazi y'inzuzi n'ikiyaga nayo akaba atemewe n'amategeko y'isuku. Icyo gikorwa cyo gushyira umuti mu mazi kikaba kirangurwa n'abagize ikomite y'iterambere y'amagara y'abantu kodesi mu mfunyafunyo ifashijwe uburyo n'ishyirahamwe Mercicor. Iryo shyirahamwe rikaba ryateguye uduce twinshi two gusukuriramo amazi bakoresheje umuti Chlore mu karere k'ubuvuzi kose ka Nundu. Tubibutse ko icyo gikorwa kizorangira itariki 15 z'ukwa gatatu 2019. Jonathan Isaya mwijuru rya Munezero Yvette mu ikambi ya kubwa ikiganiro yaga mu ikambi ya Rusenda.
Nino ndangirije ko amakuru yacu uno munsi. Mwakoze mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango gushika here. Yakoze Sergio Bisimwa ayobowe na Yakobo Kaora yabateguriye. Maria Karoni nahazwe nabashikirije mbipfurije kuri wanigwa mu banyu no mu byanyu naho butaha.